Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane Nahazwe. Ndabaramukije nshuti mwese muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno mwanya mu kanya n'ikiganiro muri Isanga. Ndayibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro muri Isanga nyezina ino nkuru idushikiriye ubunyene muri studio nuko isomwa ry'urubanza rwabo mu muryango wa nyakwigendera Asinapolo Rwigara rwagiye kwegezwa inyuma. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Wagira Ubusa ariko arakurikiranira hagufi kino kibazo. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda.
Namahoro nawe Diane.
Uvyo vyugyo sunikwa ry'urubanza byagenze gute, urashobora kuduhidonido?
Muri make Diane ninahazwe nk'uko maze kubivuga, ubanza rwagombaga gusoma ku isaha ya saa 9 za hano mu Rwanda. No kuvuga ngo rero mucamanza ndetse n'abaregwa bari bitaze ku masaha ya nyayo yagenwe mucamanza yari yinjiye arabahamagara bagira imbere iyo mucamanza bari bitaje aravuga ati impamvu twari twatangaje ko tugomba gusoma urubanza tugatangaza icyemezo kwifunga n'ifungurwa uyu munsi ntibikunze, aravuga ngo ni ukubera icyo yise ubunini budasanzwe bwa dosiye. Ni ukuvuga ngo rero uretse wenda ibyo by'ubunini bwa dosiye yimuriye urubanza ku itariki ya 26 n'ubundi saa 9. Wajya rero wenda ku byo baregwa twakwibutsa abakurikiye radio Ijwi rya Amerika ko ari Diane Rwigara araregwa icyaha cyo gucura no gukora gucura impapuro mpimbano cyangwa se gukora no gukoresha impapuro mpimbano, akaregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe araregwa icyo gukurura amacakubiri ndetse no gukurura imvururu muri rubanda cyangwa se
Erike, igihe iryo somwa ry'ugo rubanza rwawo umuryango wa nyakwigendera Asinapolo Rwigara ryasubizwa inyuma, aho umuryango wa Rwigara niho bari bari?
Ubu kumaze kubivuga ubundi baba bahari ariko rimwe na rimwe ntibigaragaze. Uyu munsi noneho banimbekere ngo n'ubundi ubumva bavuga gake uyu munsi hagiye haboneka abantu bashatse kwirura mu buryo bugaragara. Nabonye abagore nka babiri, umwe agenda yiruka ku modoka, imodoka yari itwaye ibasubije mu maboko y'igipolisi yari batwaye, yagendaga abapeperera mu ntuza kugeza ubwo abapolisi hari indi modoka ibaherekeje atari batwaye, indi modoka y'abapolisi kugeza ubwo abapolisi bamwe basimbukaga kugira ngo bajye gukumira babona wenda hari ibintu bishobora kuba bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ikigaragara bo bari bariho bagenda bavuga ngo Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Ni ukuvuga ngo rero uretse wenda abo ngabo bari bitabiriye twabonyemo abandi banyapolitiki, noneho haje na Frank Habineza wiyamamarizaga gutegeka u Rwanda n'uwo muri Green Party, ishyaka naryo ritavuga rumwe n'umutegetsi buriho mu Rwanda yari yaherekejwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka Bwana Jean Claude Ntezimana, ndetse na Bernard Ntaganda nayo washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2012 mukundire bikarangira agiye muri gereza nawe yari yagarutse kumva igisomwa ry'u Rwanda.
Urakoze Eric Wagira Ubusa, twemereye yuko tuza kongera kugaruka kuri iyo nkuru ku makuru yacu hanyuma mu buryo burambuye.
Ndagushimiye Diane.
Mukanya rero ni kiganiro muri Isanga nyezina.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ngere ndabahekaze n'icuti bakunze ibijwi rya America hishami rya ONU ngita mu fasoni ONU fam ritangaza ko ibice 70% by'abafasoni ku isi yose ari bo bahohoterwa uko umwaka utashe ONU fam irongera ikavuga ko ku bafasoni batatu bahohoterwa umwe ahohoterwa n'incuti ya hafi afite icizere no kuvuga incuti yo mu ryango uwo bubakanye uwo bakorana canke uwo babana none mbega ico kibazo cifase cigute mu gihugu c'u Burundi hari abafasoni bakoregwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'incuti zabo bwite zimwe abashinga ntahe babo bari narume bavyara babo canke abo babanye hokogwa iki ngo ayo mabi afatiye ku gitsina kogwa n'incuti za hafi akorega umufasoni w'umurundi kazi nimba koko ahari aranduranwe n'imizi amategeko mbega yoyo avuga iki ku baramutse bagirwa niba ihari itegeko ritomora mu gitabo mpana vyaha c'u Burundi ko ari icaha hakaramuka uhagira ufatwe itegeko rirumuhana gute utwo twazo nitumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri sanga co kuruno wa gatanu kiremeshejwe na Joe Diane ninahazwe abatumire bacu n'umufasoni Donatienne Girukwishaka akaraba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu shekiranganje bw'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira Madame Donatienne mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya America ndabaramutse kandi ndabahikaze mu kiganiro muri sanga
Ndagize mwiriwe mwakoze natwe kujutumira
Ndikume kandi na Madame Celestine Nahishakiye ari mu ishyirahamwe Initiative Seruka Victime de Violences Sexuelles Basées sur le Genre we akaba yarakoreye no mu kigo Seruka gikurikiranira hagufi abahuye n'amabi ihohoterwa rifatiye ku gitsina Ariko no munsi Madame Celestine ntumutumiye kugitici we ntumutumiye kugitica ayo mashira hamwe Madame Celestine tukibutsa ko yize iby'imibereho y'abantu psychologie mwakoze namwe bwe kwita ubutumire bw'ijuru rya America kandi ikazi ni gwanyu mu kiganiro muri sanga Celestine
murakoze namwe
kugutumira ego cembera kuri mwebwe ariko tunabasaba kugabanya ka radio kuko turiko turumva katugaruka amajwi atugaruka ko tuvuze amabi akoregwa umukenyezi umuntu yotahura iki ga Madame Celestine nzi
ko mwansubire mwatabazo sinariko ndakumva neza nkuko nabibabwiye kuko ndi muduga ngenda
yego nariko ndavuga ntituvuze ayo mabi akoregwa umukenyezi umuntu atahura iki mudusigurira gato mu ncamake icarico
yego ngerageje guca mu ncamake icarico amabi akoregwa umukenyezi nico kintu cose umukenyezi akoregwa yaba umuntu wubakanye canke uwo hagufi mu rugo ndashaka kuvuga basebukwe baramuwe akakimukorera dushobora kugira ingaruka haba ku mubiri haba ku mutima haba mu mico no mu migenzo yiwe bito bigasanga asa n'uhindanya bito rero kintu cyose kiza kugira icyo cyonona ku buzima bwiwe muri rusange
ayakogwa n'incuti za hagufi baba bayisebukwe baba abo bubakanye baba bayinarume canke abavyara babo afatiye ku gitsina ni nkaya hetwe utanga kwa karuro mu gihugu c'u Burundi
aho tuvuze ngo afatiye ku gitsina mu Kirundi hadi Kirundi kiratugora kifite amajambo make dushobora kuvuga tama bafatiye ku karanga ndemanwa na karanga nderano aho ni nk'ahajya umukobwa ashobora kubuzwa kwiga yavutse mu bahungu ugasanga abahungu barize batazawe ugasanga nk'ubu nk'iki cyo gutorana ngo umukobwa ntagatorane iwabo cyangwa ugasanga nko mu rugo ngo umukenyezi ngo ntagende naho yoba akorera amahera ngo ntagire konte hasabe akademi muri banki ngo mpaka barinde gutanga uruhusha nibyo bintu rero usanga bifatiye kuko twarezwe mu mico n'ikirundi ugasanga ariko biza bimusubiza inyuma kandi bimuhungabaniriza agateka kiwe adashobora gutera imbere yisanzuye
yego tengaruka ku mfasoni Donatienne Girukwishaka umuyobozi mukuru adejwe agateka guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu Burundi aradusigure majambo makenya Madame Celestine ico twotahura kuri ayo mabi akoregwa umufasoni afatiye ku gitsina zifashe gute ku rwego rw'igihugu ayo mabi aracavugwa yararanduranywe n'imizi canke
murakoze cyane mu gihugu cyacu amabi afatiye ku gitsina nko mu bindi bihugu byose kuko si ikintu twisangije ayo mabi arahari turaje nk'ibitigiri dufise akarorero ku muri iki gice cya mbere cy'umwaka nko gushika mu kwa gatandatu biragaragaza neza ko hari amabi akorerwa abakenyezi cyangwa yafatiye ku gitsina uko tuvuze amabi afatiye ku gitsina twumvamo yakorerwa abagabo nayakorerwa abakenyezi nk'uko mugenzange yarahegeje kubivuga afatira ku gitsina mugabo agakorerwa umugabo cyangwa agakorerwa umugore ibitigiri rero dufite birerekana neza ngena abagabo bashobora gukorerwa ayo mabi n'ingena abagore bashobora gukorerwa ayo mabi ngabe ibitigiri birerekana neza ko burya abakenyezi aribo cyane cyane baheza bakabangamirwa n'ayo mabi
nko muri ano mezi atandatu ya y'uno mwaka turimo aheze ibitigiri mufise bibereka iki mu ntara zitandukanye
ibitigiri dufise mu ntara zitandukanye biratwereka ko muri rusange dufise muri iki gice cya mbere hari abashika 1,336 bakorewe amabi afatiye ku gitsina amabi rero afatiye ku gitsina bari mu bice myinshi ubwa mbere hari amabi twavuga nti afatiye gushurashuza ku nguvu gufata ku nguvu gushurashuza ku nguvu tuyashyira mu migwi ine ari hayo ya mbere aya kabiri hakaba amabi asinzikaza umubiri icyo bita mu gifaransa violence physique hakaba amabi ababaza ku mutima icyo bita mu gifaransa violence psychologique hakaba rero n'amabi afatiye ku butunzi n'imibano aribyo bita violence socio-economique cyane cyane dukunda kuyashyira muri iyo migwi ine hari n'igihe mugabo haduka iyo byahereye muri ibiri bikaduga ugasanga hari n'igihe bishyitse hakaba nk'upfuye azira ayo mabi iyo bintu byabaye birebire ariko amaka make make agenda araboneka ibyo rero n'iby'igihugu cy'u Burundi n'iby'igihugu cy'u Burundi byisangije byonyine turaje no mu karere k'ibi biyaga binini mbere turaje no ku isi yose turabona ko ayo mabi harahari sitagashishishwa rumuri akorerwa abana abakuze abatama akazi nta n'umwe bitaraba
ego madame Donatienne no munsi turaza kugushimikira cyane kuri ayo akorerwa abapfasoni kandi agakogwa n'inshuti za hafi kuri ibyo bitigiri mwari muhejeje kuduha hari ayo mwabonye mufite ivyemeze ko yakozwe n'inshuti za hafi kuba fasoni
nta ntikovuga ngo bitigiri ngo nibi ariko turazi ko bishika turazi ko bishika kuko turabakira tukabumviriza turazi ko bishika nk'ibi cyane cyane bifatiye nko ku butunzi bifatiye no ku butunzi n'imibano burya ibi bikunda kubera mu ngo kandi nibyo bitigiri byinshi cyane bisumba kuko bingana amajana 300 383 nibyo bizi bwa mbere
ku rwego rw'igihugu
muri iki gice cya mbere cy'umwaka hakurikira nk'ibi byo kutuntuza umutima nabyo nyine nibyo bica bizi bwa kabiri bingana 300,636 rero akaza iyo byabaye nabi birajya no mu mashi ibi byo gusinzikaza umubiri nibyo bikurikira ama hakaza rero ibi byo gushurashuza ku nguvu kuko tubyita mu kirundi ngo ni gushurashuza ku nguvu muga mu gifaransa ni violence sexuelle haba harimo byo kuri z'amaviol hakaba harimo n'ibindi ibi aya matentative yose gukorakora kubwira gukorakora umwana w'umukobwa gushaka kumuhumbisha ku nguvu kubigerageza ibyo byose biteranira hamwe
kuri ico co gushurashuza ku nguvu twumva kiza n'ubwa nyuma ni babandi baba bari ba inarume abavyara bande canke no mu ngo abubakanye naho nyene hariho aho bishika
Ego mumbyo kumubo twakira ivyo birashika aho usanga nk'umwana umwishwa yarashurashujwe na inarume canke hari naho twabonye aho umubyeyi nyene mbere abari washurashuza umwana wiwe ivyo birashika ni bintu bibabaje ariko turabibona naha atari byinshi yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga huno munsi turiko turaca ijya nino ikibazo co guhohotera abafasoni canke abigeme bahohoterwa n'incuti za hagufi none ga madame Donatienne kumwatudondaguriye ayo mabi uko agenda rarutana biva kuki ahanini mu mice itandukanye igihugu Burundi
ayo mazi ubu mbere tubona kwishitwa n'ishima cyane ko bitanguye biriko biravugwa kuko kugira ngo nibi bitigiri tube twoza turabironka gucya buri kwezi tubironka bivuye mu ntara zitandukanye nuko habaye ibikorwa byinshi bidasanzwe bijanye no guhugura no kwigisha kugira ngo abantu ntibabigire ibanga aha twebwe naho mwumva ngo ni byinshi tugiye mu bushikiranganji turishimye cyane ko binamenyekana uko burya ibuye riserute ntiriba ricica isuka umutura heza ugatogwa kandi murazi yuko ibitigiri bihari niho ushobora kumenya ninge ushobora gutegura nk'umugambi ujejwe ushobora gufasha kugira ngo icyo kibazo kifatwe mu minwe z'ukuri
yego reka cengaruka rero kuri madame Celestine nahishakiye nawe baratumenyesheje yuko agatelefone kiwe katari ko karakunda yavuye ku murongo kubera ko ari mu rugendo aho yariko ava muri ivyo mu kazi asanzwe akora kamisi yose kajanye no gutuza ivyo vyamabi akoregwa abafasoni ariko turagerageza tubandanye twumve ko dushobora ku muronka mu kanya kari imbere turaza kubaha ikaze namwe nshuti muri kumva ijwi rya Amerika muri ryanino kugira ngo dusangire ijambo aho mushobora no kuzatangura kutwakura mucishe kuri WhatsApp yacu hariyo guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe imbere yuko duca tubaha ijambo umwe muri komera twumviriza ndagaruka kandi kuri madame Donatienne intara twovuga ko ziza ubwa mbere muri ayo mabi akoregwa umufasoni akozwe n'incuti za hagufi n'iza hega madame
dushake dufate muri rusange kuko nababwiye kwayo mata aza mu ntara zose intara ya mbere ifite ibitigiri byinshi muri rusange ni intara ya Muyinga intara ya Muyinga ifite 2560 hanyuma hagakurikira intara ya Kirundo ifise itigiri bingana n'1289
iyo ni Kirundo
agakurikira Kirundo iya gatatu dukunda kuvuga zitatu cyane tugashika no kuri zitanu ndashobora kubibabwira
yego nka gushika kuri zitanu
ya gatatu ni Gitega ifite 2026 ya kane ni Cibitoke ifite 668 ni ya gatanu ari Ngozi ifite 500 ni Muyinga ifite 500
Muyinga mwari mwari tubwiye ko ari yo izubwa
ifatiye Ruyigi nambabarira ifite 550
Ego ndaza kugaruka kuri kino kibazo cingene zino ntara kuko ndumva hariho nka Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi turumva mu Kirundo twumva mu Muyinga numva ari ibice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi turaza kuraba igituma hariho izo ntara zizu bwa mbere kandi zitari na hamwe ariko mu nkundire tubanze twakire abatwumviriza bashaka ko dusangira ijambo mpereye kuri wa mahoro ego muri hehe
mugogo tuburundi
amajahe
bomanuko bwo Burundi mu ntara ya Burundi
yego ikibazo canke intererano
ni kibazo itandukanye n'intererano
nduka ku ijambo
none nagomba ndabasabe iryo shira hamwe ishire ifuko mu guhasha uwo bayagirizwa guhohotera gateka umukenyezi ishire ifuko abakenyezi arahohoterwa ujyo ugero go hejuru mu gihugu cy'Uburundi cyabaye ndara
zifashe gute ngahuri ibururi ga w'amahoro
ururi byo kandi n'izindi ndazo nazumva hijya no hino mu makomi natandukanye abakenyezi bahohotega n'abagabo babo kandi n'abanzi babo ndo nka bashinga ntahura bagiye kujya madena ahantu bagatwasa abafasi ni wako ashigikira kugurisha gatongo bari bafite abafasi ni wakabyanga rero muri cyo mugaba tayiza gahohotera umugore wiwe kugira yemere kumusinyira rero nibyo nusaba aho iryo shira hamwe
turi kumwe nabo mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu aho mu ishirahamwe iseruka nubwo ivyumviro vyo bitega ishirahamwe iseruka vyatugoye ko dusaba kumutora ku murongo ariko turaza kugerageza bandanya wa mahoro bandanya
abo bido ishirahamwe bo ishira ama branch nko mu makomine yose ndetse no mu mazone yose bakagira amatohoza kwiye ku muntu yahohoteye mu pasoro uburyo atse ahanwa n'ibya karolero n'abandi bumone ha karolero batosisa gatima ko guhohotera umukenyezi
urakoze cyane
iyo ni bisetwa ugiye kuraba ndege cy'ubururu ndateka ku mukenyezi zirema ni kubahiriza niko abakenyezi barahohoterwa evrevre hariho n'abagabo bahohoterwa n'abakenyezi bafu mugabo ugiye kuraba muri rusange abakenyezi nibo basiga nayo masi barahohoterwa cyane birenze
urakoze
cyane asigaye nagomba ntera intege abo bagize igashyira hamwe yuko bugira inguvu bagashyira inguvu ukugira gushyigikira agateka k'umukenyezi gushyigikira abakenyezi na cyane cyane mu kubafasha gukurikirana imanza hari abakenyezi bahohoterwa bakabura bavugira bashingwa amanza baburanira kubera baba nta buryo bafite rero nagomba nsabe abo barongoye igashyira hamwe yuko ibyo byose bubikurikirana
urakoze cyane rwose w'amahoro urakoze cyane ngaho ibururi ariko duce tunibutsa wewe n'abariko baratwumviriza yuko turi kumwe n'abapasoni babiri wa mbere ni Donatienne Girukwishaka akaba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu tukaba turi kumwe kandi na Madame Celestine Nahishakiye ari mu ishyirahamwe Seruka Initiative Victime de Violence Sexuelle ariko uno munsi vyumviro vya Celestine ntivyegishira hamwe giwe twamutumiye ku gitici wiwe kuko abo mwishira hamwe arimo tutashoboye kuvugana nabo urakoze gose w'amahoro
mwagize neza kumpamagara
ndabagaruke ko Madame Celestine agatelefone karongeye gukunda ko dusura kubatora naho ivyumviro vyanyu no munsi bitegisha hamwe ryanyu harakantu acishijemo w'amahoro avuga ngo abasabe asaba amashira hamwe ko yokwiragira hagati mu gihugu c'u Burundi nk'amashira hamwe akorera muri ico gisata arashika hagati mu gihugu c'u Burundi kuko nka Bujumbura igisagara ntitwigeze tucumva ku rutonde rw'intara ziguriyemo ayo mabi twabwiwe na Madame Donatienne muratwumva Gaselestine
ego ndabumva arakoze umushinga ntahe ashikirije icyumviro byiza kandi nanezerewe ko bivuze umushinga ntahe kama kuri ico camashira hamwe twebwe nka initiative seruka pour les victimes de viole turakorana cyane n'ubushikiranganje kandi no mu ntara hariho nayandi mashira hamwe asanzwe abikora dusanzwe duhurira hamwe ubushikaranganje kenshi buraduhuza naho ntaje kugiti cishira hamwe ndazi ibikorwa dusanzwe dukora
yego
nko mu kibitoke dusanzwe dukorerayo ni muranze turiyo ariko rero icyo ariko aravuga cyo kuronswa abashingwa manza aha nini gitwara uburyo bwinshi usanga mu mashira hamwe twebwe tubaronka rimwe rimwe tutama tubafite nabo ndashikirije ibyumviro byiza n'iby'umukenyezi w'umurundi kazi kenshi arasubirizwa inyuma agateka ki ugasanga ntigakingiwe natwe turimo mu mashira hamwe turabibona kandi nanjye maze imyaka myinshi ndabikoreramwo murambona ibitigiri nakira birenga 96% kwijana kenshi usanga ari bitsina gore
yego Madame Donatienne umuyobozi mukuru mujeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu Burundi baragarutse ku kibazo c'abafasoni bahohoterwa baba n'inshuti za hafi canke za kure ariko ntibaronswe abashobora kubaburanira hari iki hari muri leta gitegekanije ku bapasoni nkabo kugira ngo bashobore kwambikwa umutama na bice mu mategeko
ego cyane murakoze kuri ico kibazo umugambi wa leta kugira ngo dushobore gufata neza ico kibazo baratanguye gushiraho ibigo bisanzwe bitanga inyishu ku bibazo byose bijyanye n'abakorewe amabi afatiye ku gitsina nibyo bita mu Gifaransa les centres de prise en charge intégrée ibi bigo usanga bifasha kuko hoho mu ibyo bigo usanga hariho ibyo uwakorewe amabi wese byose akeneye haba ubutungane haba murazi ko wakorewe amabi ashobora guhahamo bakabatanga umupsikologe agahita akamutunganiriza akamufasha kugira ngo asubire yisanzure yumve ko ari umuntu asubire yikunde kuko hari n'igihe usanga yiyanka cyane aho hama agasanga hari n'igihe aba akeneye nk'umuganga iyo yakubiswe cyangwa yagiriwe yashurashijwe ku nguvu hanyuma akaba ari n'inyamiramabi iheze igaca igerageza kugira ngo ari uwakoze ayo mabi afatwe hanyuma aheze ahashengezwe ubutungane bwo buce buze
ivyo bigo biri mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi
ivyo bigo rero ntibiri mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko ni wo mugambi biri mu ntara zitanu hari hi Bujumbura iki kigo cigenga cya Seruka aho uyo mupfaso ni biro yoza akorera kandi kandi dukorana neza turanazi na
yose ni Celestine
dukorana na neza cyane turanabashimira rwose ko dukorana neza cyane kuva icyo kigo kigiye bakorana neza n'ubushikiranganje hanyuma ikindi kigo kiri i Gitega ico aho bita muri centre Humura kumbure nico gituma mubona n'ibitigiri mu izo ntara muraza kubona birajyanye ica biduga kuko abo bantu bararonse inyigisho ama bagaheza bakaza barabivuga ikaje habona ahandi biri ni bigo bishasha beruka gushigwaho n'umugambi ushirikiwe niba nk'isi yose biri Muyinga urabona ko nayo nyine ariyo ya mbere ni Muyinga hamwe no mu Cibitoki hamwe no ni Makamba
yego
rero abo bantu baraheza bakahashika bakahasanga byose bikwiye kandi ntibajuragirika baguma ngaho bakaheza bakabatunganiriza bakabafasha kugira ngo mpaka imuti w'ibibazo byabo yose utogwe
nibyo
rero uburyo bubonetse leta y'u Burundi ucishije mu bushikiranganje agateka akazi na muntu imibano itambere idakumira buri ko bugerageza kugira ngo ibyo bigo bishobore kuja no mu zindi ntara gutyo bagabanirize urugendo abakeneye kuhitura kandi bashobore kuronswa by'ukuri inyishu z'ibibazo zabo bitabagoye.
Murakoze cyane. Wundi turi kumwe ku murongo wa telefone ni Nduwimana. Nduwimana, amahoro n'ikaze mu kiganiro muri Sangacije rya Amerika. Uwimana?
Abari Nduwimana ni Albin Uwimana.
Uwimana Albin mudutunge. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze kudutumira ku batatuzi ndumuyobozi w'ishyirahamwe abavuzi batagira imbere.
Ego muherereye amajahega w'Imana
uduherereye Bujumbura niho dusanzwe dukorera ibikorwa byo guteza imbere amagara harimo n'icyo kibazo ego
ikibazo cyangwa intererano
ni intererano bwa mbere nshimire nyakubahwa yaserukiye ubushikiranganje kuko dusanzwe dukorana n'ubwo bushikiranganje nyine ahubwo rero ibyo bibazo tubonka abantu benshi na twebwe ibibazo byakomeye cyane cyane ku bafite ibikomere haba ibyo ku mubiri haba ibyo mu mutwe urabye n'ibihe igihugu cyaciyemo iminsi duke mu 2025 biharuro byariyongereye iyo turabye nk'abantu batwitura tubona ari abantu benshi rero kusaba nabo n'ubwo bushikiranganje bugashyiraho politiki cyangwa bakarondera abantu bafasha cyane muri icyo gisata kugira ngo ibintu bigende neza abo bantu bavugwe neza icyo navuga ko izina nshyashya rye global yabo bazitime babo bantu kubera bariyongereye cyane kwese babona umugabo kibaza ko byavuye ku bice igihugu cyaciyemo niyo mama batwara amazi ifuje bagize imiti n'imike n'abafite na sharije icyo gisata cyo kwa muganga cyane cyane no mu mutwe ni bake turagaho duherereye ni bake cyane ababitura turarengerwa atabwo dufite idafite n'abagira neza bashobora kudufasha kugira ngo tuvure abo bantu tukavuga rero ibikomere bitavuwe birahana ahantu donc le bécile no traité ça se transmet génération par génération ikibazo rero
urakoze cyane uw'Imana ku ntererano yanyu. Ego. Nuko rero madame Donatienne tugaruke kuri kaka bazo twavuze ko tuza kugaruka ko kuvyereke ingene intara zigenda zirarutana ku murayo mabi akuregwa umufasoni akogwa n'incuti za hagufi ni kweri ki hari aho tuvyumva cyane gusumba handi biva kuki bigwira bifatiye kuki mu ntara ufatiye n'indi
murazi yuko amabi akoregwa dafatiye ku gitsina yakoregwa abakenyezi cyane cyane n'ikintu kidahuta kuvugirwa hejuru n'ikintu kifite umuzi mu migenzo burya si uko amabi atarahari kera naho atavugwa yari ariho rwose amabi yari ariho gusa abantu ntibari bwerevuke ntibari bwaronke inyigisho kugira ngo bashobore gushira ahabona rero nk'iyi ntara ya Muyingizi ubwa mbere nababwiye ko haheruka kugurwa kuva mu kwezi kwa kabiri ikigo kijejwe gufasha abakorewe ayo mabi kikabaha prise en charge globale. Aha rero hari ibikorwa byinshi cyane byakozwe kuko nibyo icyo kigo kirindira abaza kwivuza ndavyite gutyo ariko hariho umubushikiranganji bucicije mu mugambi uyo nyene ufadika uri kura urashigikirwa niba nk'isi yose hariho ishyirahamwe bwarondeye iheza rigafasha mu byo twakwita amasensibilisation
guhimiriza ego
urero harabayisekeza ryo guhimiriza kuva muko kwezi kwa kabiri n'ubu ribandanya kandi uretse nabo tusanzwe dufite abakozi dukorana ibijya bigo bijejwe imibano bijejwe les centres de développement familial et communautaire ni bigo vya n'abakozi babushikiranganje bwacu bari mu ntara hagati baba bari kuri province baragenda bagashika no mu makomine abo bita aba assistants sociaux no kugatumba nyene turafite n'ingene dushikayo duhuciye kubo bita imboneza le hole communautaire tugaheza tugakorana
yego
no muri iyi ntara rero harakorewe ibikorwa byinshi cyane
mu ntara ya Muyinga
gushyira hamwe ya Muyinga mu gushyira hamwe bakavuga bagahimiriza bagasubira naha rero tubona burya Muyinga siyo yaho nk'umwaka uheze Muyinga ntiyaza mu ntara za mbere mugabo murumva ko atari uko byari bibuzeyo mugabo nuko itavugwa ubu rero basigaye babivuga bakavuga ati no twarabonye ko amabi ari ikintu kibangamiye ubuzima bw'umuntu mugabo kandi bigaruka bikabangamira ubuzima bw'igihugu kuko umuntu ahantu hari amabi nta terambere ntibikunda zirara ziraca ata uko n'ikibazo cy'umutekano nacyo nyine kiragaruka iyo ata amahoro ari mu ngo nta mutekano uba uhari mu ngo wumva n'iterambere ntibeza ngo rikurikire aha rero mbere turebye hako tubigaya tubanabishima ko biriko biraseruka ikiba gisigaye rero ni ukugira ngo tusubire twicare dufadikanije n'ayo mashyirahamwe atandukanye n'abasanzwe badufasha
kugira ngo
turabe ingene dushobora umuturama
yego turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro mutubwire icyo mutegekanya no mushikiranganje kugira ngo icyo shaha kiranduranwe n'imizi tose kandi ku murongo Jean-Marie ikaze mu kiganiro muri sanga
ageze mu rafite cyane
ikibazo cyangwa intererano
nanisha akabazo akabazo nabaga atari ku mushikiranganje yo gufata ko kubahiriza gato y'akazi na muntu nagenda kumubaza n'inda abantu nk'uwo yagirizwa isaha bikorerwa abakenyezi nimba amaze gushikanwa mu butungane bahaga bagakurikirana bakaraba rebera mapfa ahantu kubera adahantu ibyo shashanga kirasubira bimwe bivugwa mu butungane bikwakanga ibikurire nimba bihora bitangwa bagasubiramo bakaraba era yashikanye n'utundane ko ari tarahana hanyuma kandi kabaze na mubaze niho kumusaba n'inda hariho amategeko yihariye ku ibyo bijyanye no kurwanya amabi afatiye igitsina bakagira amahugurwa ku mwana wacika
inyigisho
bakagira inyigisho mu banyagihugu bakamenyesha amategeko hamwe umuntu hariho nk'abantu nk'abakenyezi mpanumva ashobora ko aba yahohotewe mu bintu runaka ari hagati mu muryango ngo ntabimenye nimba akaba kabisa yafashwe nawe mugabo ntahige ngo abimenye kubera adasobanukiwe amategeko
akajya
akomeza baragira
urakoze cyane rwose Jean Marie reka duce dusubiza ijambo Madame Donatienne akwishure utubazo twawe
urakoze cyane mushimwe nta Jean Marie abagize ibibazo byiza kandi by'inkoramutima utibega abagirizwa ibyaha iyo bishyitse bakagirwa by'ukuri barahanwa amategeko y'Uburundi aratomoye ubuhoho duheruka kuronka n'itegeko ryiharije itavanze byari bisanzwe bihanwa n'igitabo mpanabyaha penal ama bakanabihasha rwose kuko kiri mu byaha bitababarigwa niyo habonetse bimwe bagira ngo la grâce y'aba présidentielle bo bivyo byaha ntibijamwo kugira ngo mbabereke ingene yari ki bazo leta y'Uburundi yahagurukiye kandi ikasigira icyayo by'ukuri hanyuma burya barabonye ko kumbure harimo agahaze gushikaho mu mwaka uheze mu kw'icyenda k'umwaka uheze ariko 2022 bashize umukono nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yashize umukono ku itegeko rihana by'ukuri abagizwe ayo mabi rihana ayo mabi rikakinga ayo mabi ama kandi rigakingira n'abayakorewe iryo tegeko rero ni ingingo zikomeye cyane zishobora gufasha rwose kugira ngo aya mabi aranduranwe n'imizi kuko harimo ingingo z'ukuri zikomeye rwose ugiye kurisoma ngira kumbure tuzoronka akanya ko kujinjiramo
tuzobigarukako hanyuma
ariko rirahari kandi turishimye cyane ko ryagiyeho haciye igihe kinini twari turirindiriye abakenyezi bari barizi
kuri iki kibazo naco camahimiriza ku banyagihugu kugira ngo nabo nyene bakanguke bumve ko bategereza gufata ya mbere mu gushira habona uwabakoreye ayo mabi
amahimirizwa n'iby'ukuri naho tuvuga ko tugerageza gushika wumva ko twashize ku manivo yose kuva mu province mu ikomine
mu nzego zitandukanye
byo guhimiriza byama bikenewe igihe cyose kandi turazi ko ubushikiranganyi tutabikora turi twenyine abo bose bagiye baravuga n'abantu twama turi ko turahura haba mu manama haba mu bikorwa bitandukanye aho twicarira iki kibazo turafise aho duhurira tukicara tukasubiramo tukaginonosora neza ibyokorwa
murakoze cyane
hagira ntikinacakiriye tuzokomeza nk'uko twahora turabe ko ata muntu n'umwe yosigara inyuma kandi azi ko tubikoresha haba ku maradiyo haba mu biganiro bitandukanye turagerageza kandi tuzokomeza tubandanye
murakoze cyane Washington DC ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turiko turaca irya nino ikibazo c'abafasoni bakoregwa mabi afatiye ku gitsina n'inshuti za hafi ncengaruka kuri Madame Celestine hari ako umukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Marie yaragarutse ko kuvyerekeye no gufata iya mbere kuvuga ati kanaka yankoreye ayo mabi afatiye ku gitsina vyifashe gute aho muca mu ntara zitandukanye ari sebukwe ari ngira ngo umushinga ntahe wiwe ari muvyara wiwe abanyagihugu baramaze abafasi baramaze gushika kuri ubwo rwego rwo kuvuga ati ndabivuga ntara byico dufana
oya sinovuga ngo ubwo rwego turamaze kurushikako cyane kuko ndabye iminsi maze ndabikoramwo abenshi usanga baca babivuga nk'uko byarenze urugero aho ndashaka kuvuga cyane cyane nk'ubu abakobwa baba bavuye nk'iwabo bakaza kwiga baba mu miryango ugasanga yashitse bagashurashuzwa n'ababaramuwe base wabo ababatunze utusanga byage kumenyekana ari hagenda iza yabonetse akacyo tugifasha kinini cyo gukinga aho cyangaruka no mu rugo mu nzu umukenyezi arinze abivuga ni hahandi utusanga yamaze kugira n'ubumuga butuma atacacimarira mu rugo usanga rero kubivuga sinovuga ngo twarateye intambwe cyane ariko biriko biraza kuko mu minsi iheraho warasanga cyane uwubahuka akabivuga
none ga madamu
mu bitegere dufite turabona yuko icyo kizira kenshi urasanga ibiharuro biriko biraboneka nk'uko madamu Donatienne yabivuze bafise nk'abakobwa usanga bashurashuzwa na base babo na basaza babo baheba bakubahuka bakabivuga
yego abo bagitinya kuvuga ni ka kibutsa ko mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko umufasoni canke umwigeme wo mu Burundi arinda gukenyera ku ngorane zose abafise canke harajamo n'igitsure cabo baba babikoze
kumburizo uko ari bibiri twobimatanya kuko turaze imbere umukenyezi aba yararonse basaba ngo abe umuntu wibanga abe umuntu atavugira hejuru abe umuntu azi kurinda byose ugaca usanga rero ndetse n'icyo gitsure cy'abandi n'atana abandi bo barabimenya wenyine yumva ati ninavuga nzoba maramaje naka abandi bazobibona gute agatangura kwishyira ahubwo kwikosa ugasanga ariwe yumva ati nibyamenyekana ahubwo nanjye nzoba ikimaramare akumva amenga arasise uruhara bigatuma rero aca abinwingira hariya ariko nicyo caba batera igitsure nabyo biraza kuko niyo bibaye mu miryango ni hahandi usanga twebwe dukora mu bigo bidushikira babanje gushaka kubisunikira hariya ngo bumvikane ugasanga rero kiracyari kibazo kininiya nk'uko madame Donatienne yabivuze ni inyigisho tubandanya duha hariho imbonezo zisanzwe ziri muri ubwo bushikiranganji ziri ku mitumba ni inyigisho tubandanya tuvuga yuko umukenyezi akwiye kubivuga kubera nk'uko tubibona bitwara amagara y'umubiri amagara y'umutima n'ubutunzi bugahoneraho
yego murakoze cyane cyose kandi itoma ku murongo Thomas Amahoro Thomas Amahoro Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turaca ijyanye n'ikibazo c'abapfasoni bakoregwa mabi afatiye ku gitsina n'incuti za hagufi Thomas agarutse ku murongo Amahoro Thomas nikaze muri isanga
Amahoro
ego intererano canke ikibazo
amene ni intererano ariko zivanze n'utubazo
hera kutubazo
ndakunda kubona ijyanye n'agateka k'abakenyezi imenga ni ikintu bitayeho cyane abo bantu b'amashyirahamwe ariko amabi abandanya yiyongera ukibaza ati none ibyo bakora byoba byumvirwa cyangwa ntibyumvirwa kandi ikindi kibazo nacyo ugaduhura hariho n'ibindi bitigera mwumva bivugwa hariho nk'abagabo bahohoterwa n'abagore babo cyangwa n'imiryango ugahura ayo mashyirahamwe yibanze ku gitsina gore gusa bibaza yuko nako bagakwiye gukosora bakavugira agateka k'umuntu uwo ari we wese ahohoterwa hanyuma iyindi ntererano nayo bavuga nti yarakwiye kugerageza ukuntu bohimiriza bakarondera ukuntu n'inyigisho zabo zihera hasi bakabijyana no mu mashuri bakaraba ukuntu mu mashuri abana bokura biga ibintu byo kubahiriza agateka ka zina muntu kubwira ejo bamenye ingene bazokwitwara mu ngo kandi hariho n'ikibazo uhura mu bijyanye n'ibyo guhotera agateka k'umukenyezi uhura hariho abantu bagombye kubigira nk'urudandaza uguhura umuntu baragiye kumurema intamiriza kuko bamubonye ko amafaranga munaka yankoreye ibi ku mwana cyangwa ku mugore
bamwambura ibyo afite ntiduhave dusanga turi ko tuvugira muri rusange hari aho byashitse wabonye
yego aha ndabivuga ko hari aho nayibonye igitega aho bigeze gufata umuntu baramwagiriza yuko umukobwa kanaka yamufashe ku ngufu atari ibyo ari abantu ariko barapfa ibibanza by'ubuzi bariko barakoramo bituza ko yoronka ukuntu ajya mu mirimba cyangwa akagira kugira ako kazi akabyemeye
aho niho hoterwa ryabo bakorana reka turaza kubaza ako kabazo twumve nimba habanza kuba matohoza ariko ategeza kuba banza kuba imbere yuko umwe wese ahanwa n'icaka imagira urakoze gose ego madame Celestine Thomas abarabaje ati murakora ariko bikaguma kwa kundi ni kubera iki
ego nibaza yuko kumbure urabira hirya yokwibaza ngo turakora ariko bikaguma kwa kundi ariko jewe ndabona yuko intambwe ishimishije tugeze kuko nkuko madame Donatienne yabivuze mu myaka cumi iheze abahohoterwa bakaguma mu mihana ntibaronke imfashanyo zo kubafasha ku mubiri no ku mutima bari benshi ariko urabona ubu ibitegere biriko biraduga by'abasemerera bavuga ati twahuye n'aya mabi turakeneye imfashanyo haba kuvugwa ku mubiri kuvugwa ku mutima no ku butungane kugira abatunganirizwe basubire mu gateka kabo urumva rero jewe sinovuga ngo turakora mugabo ntacyo dukora ni intambwe ikomeye cyane yo kubona hari abavuga bati twebwe ibitubayemwo biratumereye nabi reka dusabe imfashanyo
yego hama ngo ayo mashahamwe yanyu aravugira abafasoni ariko burya ngo hariho n'abashinga ntahe babaye mu vyo abafasoni bavuga ko bahohoterwa nabo babayemo
oya kumbure no kuvuga ntitubitahura kumwe tuvuge ntituvugira abafasoni gusa tuvugira uwo wese yashikiwe n'amabi afatiye ku karanga ndemanwa n'akaranganderano nababwiye yuko mu minsi imaze iminsi ndabikoramwo ku mwaka igitigiri nakira mirongo icenda na bitandatu ku ijana n'ibyo n'abakenyezi ariko hariho bine ku ijana by'abagitsina gabo abo rero bamaze kudushikira nabo barabona yuko tutabakumira ngo nuko ari gitsina gabo twebwe rero duvugira umuntu wese yahuye n'amabi afatiye kuri ako karanganderano n'akarangandemanwa ariyo violence sexuelle basee sur genre
muri ivyo bice bine ku ijana vy'abashinga ntahe nabo nyene hariho abahohoterwa n'incuti za hagufi
ego nabyo biraboneka na cyane cyane duciye tugenda kuri iki cy'ubushobozi urasanga nk'abakenyezi bifise bajya tuvuga ati barifise usanga bashaka guhohotera nk'abo basanzwe twokwita ngo ni nk'abo batwara kubera nabo urumva haba harimwo ubucuti bwa hagufi cyangwa ugasanga n'ibi byo mu miryango birabamo ugasanga hariho urwaruka ruriko rurahohoterwa na ba nasenge ruriko rurahohoterwa na ba narume nabyo birimwo muri abo birimwo naho igitigiri kinini kumbure cy'abo baturonka usanga ari amabi yo gusurasuza ku ngumbu hamwe hagati y'uko imyaka iba itarakwira ugasanga nawe akuriye
reka tuze turabinyene turatunganiriza ico kiganiro naco cabashinga ntahe canke abana b'imisore bahohoterwa n'abantu n'incuti za hagufi abapfasoni canke abana babigeme ngaruke kuri madame Donatienne Thomas harakabazo yaracishijemo avuga ati amatohoza imbere yuko uhanwa wese agica hanwa kuko hari habareme ntaniriza abandi kugira ngo bashobore gusubira mu vyo bari barimo ivyo hayico mu bivuga ko
urakoze cyane ivyo naho bisanzwe biba biraba ubushikiranganje bw'ubutungane ariko by'ukuri amategeko aratomoye nisunze amategeko niyo bamenye ingene batohoza kuriye mu nyamiramabi nibaza ko amategeko aheza agakurikizwa ari uwarenganijwe agaheza agasigizwa mu gateka kiwe ari uwo byagiriye nawe agaheza akabihanirwa turamaze kubyumva ibintu nk'ibyo aho usanga ari nk'abantu bari kuba babonye ko umuntu afite amafaranga hariho kaya dushikiye hama barumvikana umugabo n'umugore barumvikana ati we wa mugore genda urabe ingene ushobora kuronka kwajya amafaranga y'ujya mugabo urabe ingene bigenda mugabo burya kenshi baba basanzwe bafise ako baba bahuriye ko gaca rero bifatira ngaho twarigeze kubyumva aho basanze by'ukuri ari ikintu categuwe kandi amategeko yarakurikijwe aho bagomba gushira uyo muntu haciye hasubira uyo muryango wabikoze nibaza ko twogirira confiance babo Nyamirama bijejwe amatohoza amazije ntegeye gushikiriza icegeranyo ubutungari nabwo bugahiza bugakora.
Yego. Turafite kandi Emile ku murongo. Emile amahoro nikaze mu kiganiro muri isangatijo rya Amerika. Emile?
Oui, ndarumva.
Ikaze mu kiganiro ijwi rya Amerika.
Mugite neza murakoze na ndamukeza batumire.
Barakumva.
Nari nkeneye kubaza akabazo gatoya nongera ntiyarangije kuhererana.
Nduga ku ijambo Emile, nduga ku ijambo.
Nasakaza yuko muri iyi myaka ibiri igihugu cy'Uburundi kiraciye mu makuba atandukanye. Iyi myaka ibiri nasakamenya igitigiri ikintu kiba cyariyongereye.
Muri ino
myaka? Mu myaka ibiri nyine yirangiye. Mu izo ntara za Kirundo, Muyinga, cyane cyane numvise umuganiro zaje bwa mbere nkasobanurirwa nuko mu myaka y'inyuma y'imyaka ibiri ko arizo zaba zari ziri nka hagati na hagati cyangwa zaba zari inyuma. Abaza kandi yuko baba bafite n'amashami nko makomine mu ntara makomine ko baba bafite nk'abantu b'imbone zabacungira neza bakabacungira nk'idiso ryabo ko baba bafite nk'abantu babacungira mu makomine no ku mitumba ko baba bahari.
Yego.
Nkaba nongeye nkabatera intege bakagira kuri radiyo bakagira ingufu mu kazi kuko nk'abaterwa ubucanire akomeye cyane nk'uko bakenyezi bobo irenze nk'ukwemera sinzi ko
wowe uri amajahe ga Emile.
Ndi mu Rwanda.
Uri mu gihugu cy'u Rwanda urabibonaho
ariko ndabyumva cyane birakunda gusa nko ku maradiyo nkabyumva abantu baba ntari ntahegereye ndakunda kubyumva kandi n'abantu baba barahohotse bagashyikiriza ukuntu bigendagenda mugabo bikata ku maradiyo nkabyumva.
Urakoze cyane, reka ucurindirire inyishu ku iradiyo.
Ego,
Madame Donatien, numvise akabazo Emile abajije ati muri ino myaka ibiri heze vyaraduze canke vyaramanutse bitigire.
Malheureusement, si fise hafi ona matara yacitse ngo ndice ndabiraba. Sinibangikanije ibitigire vy'imyaka ibiri heze. Ariko ndibuka ko mu mwaka uheze byashika 1990.
Ego.
Turiko turaraba ubu tugeze mu 1,100 mu gice cya mbere. Urumva ko uravye usanga umenga biraviguma bituruna hahandi.
Yego.
Biraturuna hahandi. Umbure nuko ntashoboye kubigira neza ngo ndamwereke neza. Ariko tubona ibitigiri muri rusange bituruna hahandi nyene bishaka kuba
kugabingana. Ego, murakoze cyane rwose. Turafite kandi Daniele ku murongo. Daniele amahoro. Daniele amahoro.
Namona amahoro.
Ego, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Yego, murakoze.
Intera yanu canke ikibazo.
Okay, buraya icyo nk'inyunganizi navuga kuri icyo cyegeranyo. Uburiya njyewe mbona yaba aho mu Burundi cyangwa se na hano mu Rwanda. Akenshi kugira ngo bigeme cyangwa se n'abakenyezi ihohoterwa ryabo kenshi njyewe aho mbona rishingiye usanga wenda nk'aho mu Burundi usanga ni umutekano muke bigatuma abigeme bahohoterwa kubera ko nta bushobozi basa nk'aba bafite cyangwa se n'akazi baba bafite bagasa nk'abakora basa nk'abigura ku bakoresha babo.
Twavuze n'inshuti za hagufi.
Yego. Bigatuma bahohoterwa bigezaho. Ese njyewe nabaza abo batumirwa ese imigabo n'imigambi cyangwa se n'imbaraga mwashyiramo kugira ngo icyo cyegeranyo nabonye cyafi kuri 70% kigabanyuke cyane.
Tukubwire ko Daniele tuguhe umuco gato, turumva ko wafatiye ku byo twashyize kuri Facebook yacu. Ivyo 70% bitangazwa n'igisata cya ONU kijejwe guteza imbere umufasoni ONU Farm, aho kivuga ko ku isi yose abafasoni bagera kuri 70% bahohoterwa uko umwaka utashe. Gusa mu Burundi ni ku isi yose.
Okay, ni ku isi yose ariko njyewe ikintu wenda icyo navuga muri rusange mbona akenshi bishingiye ku bukungu butifashe neza muri rusange ku bantu bose ko cyane cyane ku bakobwa n'abadamu noneho bagafatanya n'imbaga zabo nkeya bakabahotera yaba abakoresha babo cyangwa se mu miryango babamo mvuga yuko akeshi bifitanye isano n'ubukungu bifashe neza ku isi.
Urakoze cyane gose Daniel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza.
Yego
Madame Celestine, abo bafasoni baba bafashwe ku nguvu bahohotewe bice mu by'ubutunzi baturubitswe bari umutima n'abasebukwe canke n'izindi nshuti za hafi harimo n'abashinga ntayi babo muraheza mu gacamu bakurikirana gute kugira ngo musubire kubasubiza mu kibano bumve ko agateka bamanye bakigafise. Madame Celestine, telefone ya Madame Celestine turumva dusubiye kumutakaza ku murongo kuko ari ku rugendo ariko asubira mu gisagara cya Bujumbura muraza kutwihanganira. Ariko rero Donatien, hari imigambi itandukanye yo guca mufasha abafasoni baba bashikiwe n'izo ngorane.
Ubwa mbere bivana n'ingorane aba yagize nk'usabwa kuvuzwa aravuzwa kandi kenshi ni ku buntu nk'uwo bisaba rero kuburana mu bushikiranganji bwacu uretse mu gisata cyacu hari ikindi gisata kisanzwe cyitaho iby'agateka kazina muntu harimo rero no gukurikirana agateka kazina muntu ni muri rusange n'abakenyezi baba bahari hariho rero abaheza bakabafasha bakurikirana no mu butungane.
Yego,
ariko kandi dusanzwe dukorana n'amashyirahamwe amwe amwe turashobora kuyitura ugasanga arashoboye kudufasha nk'ubakaduha nk'umwavoka ashobora kuburanira uwakorewe amabi kugira ngo ashobore urubanza rwe rushobore gucika. Ariko ngaho hari hagahaze hariho igihe usanga bitugoye naho dutera akama kugira ngo ababishoboye bose baheze baze bashigikire kugira ngo ukeneye uwo mufasha ukeneye kumuburanira ashobore kuburana byoroshye. Ariko kandi ibigo twavuga biri mu ntara zitandukanye niko kazi kazi kwa misi yose bagejeje gukurikira niyo bakiriye umuntu baramwumviriza mu mpande zose bagaheza bakamuherekeza kurondera ibyo yifuza byose kugira ngo yorohegwe amererwe neza niyo yasubiye mu kibano baraheza bakamukurikirana kugira ngo barabe ko atazindi ingaruka mbi ziriko ziraba cyangwa ko atabindi bihava byaduka. Iyo bibaye baraheza bagakorana mu nani mu cyo twita inani ziri ku mitumba mu ikomine no mu ntara.
Murakoze cyane. Izo
nani rero zikirimo abantu bose bashobora kugira icyo baterereye abaganga abajeje ubutungane abaopeje abantu bose bafite icyo baterereye baraheza bakicara iyo ari kayi ikomeye cyane bose bakava hasi bakavira hasi rimwe kugira ngo umuntu utoze.
Ego, murakoze cyane gose Madame Celestine. Nahisha ke tusanga bariko rasozira ikiganiro cuno mwanya muri sanga turasubiye kumutora akajambo ka nyuma ico kogwa kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imizi kuri mwebwe ni nk'icaye. Ndumva ijwigiwe tutariko turashobora kuryumva neza yari ku rugendo n'ico gituma Madame Donatien agira uko ishaka ico mugiye gukora n'ico kogwa mu kibano kugira ngo ayo mabi akorerwe umufasoni n'inshuti za hafi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi n'igiki.
Kuko twabonye ko by'ukuri ari ibintu bifatiye ku migenzo ukaba muzi nawe umugenzo atari ikintu ushobora gukuraho ubwo nyene ugushishikara duhimiriza dusadikanije n'amashyirahamwe atandukanye n'ubushikiranganji butandukanye hari uwagarutse ati no mu mashuri mushikeyo kugira ngo dushobore kubivuga cyane kandi dutange n'impanuro zimwe zikomeye kugira ngo turabe ko ibyo byogabanuka. Ibyo nibyo tugiye kubandanya dukora, ariko tugasaba ko n'ubutungane nabwo nyene bubandanya bukurikiza amategeko. Hari uwigeze kuvuga ati iyo udahanye ikintu kiragaruka, nabo nyene tuzokomeza dukorana nabo nyene ku ruhande rwabo bakurikiza amategeko.
Murakoze cyane
kibano turiko turahimiriza kugira ngo
murakoze cyane gose Madame Donatien agira uko ishaka umuyobozi mukuru yajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'agateka kazi na muntu ko namwitavye ubutumire bw'ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga cuno munsi. akabari no ngaharero duce dusozerera yakoze na Madame Celestine Nahishakiye wo mushyamwe initiative Seruka victime de violence sexuelle basée sur le genre ukari babira abafaso ni ndushoboye kubagumana ku murongo wa telefone Diane Nahazwe twari kumwe ndabifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.